mu kiganiro cihariye Sixte Vinyini Muraba yabwiye ijwi rya Amerika ko muri kino gihe abanyororo bamerewe nabi cyane kubera umurengera w'ibitigiri.
Urumva ibitigiri bimaze kurenga umurengera bica bituma n'ingene bitabwaho bidaheza ngo bigende neza nk'uko vyategerezwa. Urazi ko ateza kwitaho nk'abantu 30 mugabo bakaguha 90, urumva ko nk'ibijanye n'ingene bitaho, ingene bagaburirwa, ingene barara, ingene bavugwa, ivyo vyose urumva ko bidaheza ngo bikome bigenda neza.
Ukudakurikiza imanza, kwihutira gufunga abantu no gutevya kurekura abanyororo bamaze gucibwa imanza biri mu bituma nyamukuru amagohero baguma bogaboga nk'uko ni Muraba twasende haca vyemanga.
Ndashobora kuvuga nk'ibintu bijanye no gukurikiza imanza kuko uravye n'ibitigiri usanga kenshi burya benshi n'aba bataracibwa imanza. Hariho abagikurikiranwa mugo ugasanga imanza ntiziracika kugira bamenye ko bera canke bagira icaha, cyangwa ugasanga rero n'abaciriwe imanza ntibarekuwe. Ivyo navyo bikavana n'ingene amategeko akurikizwa. Mu bisanzwe uko vyari bizwi nuko umuntu afungwa ari uko atabundi buryo namwe bushoboka, naye handi hoho iciza cari uko umuntu wese ashobora gukurikiranwa ku caha yagirizwa yidegenze. Nuko umuntu wese ari muri izo nzego zitandukanye z'ubutungane canke z'inyamiramabi yomenya ko atokwihutira gufunga, ahubwo bobanza kuraba uburyo bwoshoboka ko bakurikirana abantu bidegenza.
Uwo murwi umaze iminsi ugaragaza ko hari ihonyango wajya amategeko cyane cyane mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura mu byerekeye uguhagarika abantu mu kivunga. Mugabo w'amashyirahamwe mpuzamakungu akorera ku bibazo by'agateganyo na muntu mu Burundi awagiriza kutigenga. Kuri uyu wa kane abiri muri yo Human Rights Watch na IDHB yasohoye urwandiko rubishimangira. Ijwi rya Amerika rimaze kurubona ryavuga na Clementine Domontoye umushakashatsi muri Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika maze yatubwira igituma abanditse ivyo.
Les rapports de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi ont tendance à éviter les sujets sensibles, notamment les violations des droits de l'homme liées à la répression politique de manière générale.
Raporo za CNDH mu Burundi zirinda kuvuga ku bintu bikaze n'umunyango ajyagateka kazi na muntu rifatiye ku bya politiki. Muri rusange raporo za CNDH zivuga ibyiza gusa ku bategetsi b'u Burundi. Tugerageje kugereranya, hari igihushana kinini hagati y'amaraporo yacu n'ay'uyo mugwi urabiye nko kubwicanyi ndengerabutungane, abantu baborezwe gufa, abafungirwa ubusa, abanyuruzwa. Aho ibyegeranyo bya CNDH biterekana ukuri kandi ntibibemwo icukumbura.
Mu mwaka w'ibihumbi 2026 igisata mpuzamakungu giha amanota imirwi y'ibihugu ijejwe agateka kazi na muntu kizwi nkaganiriye mu Gifaransa kizosubira gukorana kugira cige ku kuntu imirwi itandukanye yitwara. Mu kurindira ko hagera Human Rights Watch na IDHB babaye baritanga umurwi wo mu Burundi bagusabira kwakwa ikibanza kizwi nka statut A gihabwa imirwi yigenza neza.
Dans le passé, le travail de la CNIDH était indépendant et respectait les principes de Paris, qui sont les principes qui gouvernent les institutions nationales.
Muri kahise, umugwi wa CNIDH wakora wigenga kandi wubahiriza amasezerano ya Paris agenga imigwi y'ibihugu y'agateka kazi na muntu. Uyu munsi dusaba igisata kijejwe kuzoraba kikaka CNIDH statut A mu ikoraniro ritegekanijwe muri 2026. Nshingano kubona ukutigenga kwa CNIDH n'ibikorwa byayo bitubahiriza amasezerano ya Paris.
Ijwi rya Amerika ribajije umukuru w'uwo murwi uko abona ibi vyagirije nta vyinshi yashimye kwishura. Gusa yemeza kubwiwe ko nayo manota canke ikibanza umurwi wiwe wari ukwiye guhabwa ibirenze.
Tugikwira gusa ahubwo turanakirengeje. Nibaza ko mumaze kuvyumva ko Uburundi aribwo buserukira ibihugu vyo muri aka karere mu runani rw'imigwi icibatekazi na muntu kurugwego rwa Afrika. Icyo ni ikintu cya mbere cyo gutahura ko batahura ko ibikorwa turi mu Burundi tukora bishimishije. Cya kabiri ni uko turi muri bamwe birirwa barafasha guhubura abandi bajejwe imigwi nk'iyi mu bindi bihugu bya Afrika. Usanga Burundi ariko buriko buratanga akarorero. Rwa gatatu wamenya ko Burundi buri mu bihugu bya mbere butanga amaraporo menshi muri Nations Unies, Geneve n'ayandi makomisiyon muri Afrika yirirwa iraza mu Burundi kugira ngo ishobore kutwigirako. Sinibaza rero yuko ibihugu byose byobona ko u Burundi ariho bwigira hanyuma abandi nabo ngo babone ko atacyo turiko turakora
kubyerekeye amabohero ubu abarizwamo abanyororo barenga 12,000 nkuko ibitigiri by'ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero mu Burundi buvyerekana inzu z'imbohe 11 zo mu Burundi ubundi zari zubakiwe kwakira batarenga 4,499 naye kibanza cya mbere mu rwise NDH uriko urwanira kugumana wari wagitakaje mu ntango z'2018 yo nivuga ko utigenga gusubira kucegukana hagati mu 2021 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.